Iyi ni Radio Ijwi y'Amerika. Ijwi y'Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti mwese muduteze amatwi. Uyu munsi ni ku gatanu itariki 8 y'ukwezi kwa gatatu mwaka wa 2019. Muri kumwe na Frederica Nkundikije.
Ntanjye nibaza ku bwanjye ku giti cyanjye, aravuga ngo ashobora kuba wenda governor, se ashobora kuba mayor kandi narize. Ariko wa mugani nkumva ni abafere sosiyali, urumva ni ikintu rero byukurikiri tugomba natwe gushyiraho imbaraga nk'abadamu natwe bize.
Uyo ni Madame Egidia Mukarurangwa, arongoye ishyirahamwe Réseau des Femmes itaho inyungu z'abagore bo mu cyaro mu Rwanda. Iyi nkuru cyo kimwe ni inkuru ivuga ku biro by'ishyirahamwe mpuzamakungu HCR byabwiye impunzi z'abarundi ziba mu gisagara cya Kigali ko ata amafaranga bifise yo kubarihira amashuri y'abana, hamwe n'inkuru yerekeye inama umuhuza w'abarundi yagize n'abakuru b'amashengero. Cyo kimwe n'ikiganiro muhinga yihweza ibintu n'ibindi Patrice Désiré yamuremye yahaye iradio Ijwi ry'Amerika. Turazigaruka ko mu kanya kari imbere, ariko imbere yaho reka tubanze tubashikirize amakuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugezi wacu Aloise Bigirimana. Mwaramutse neza Aloise.
Mwaramutse Frederic. Turahera muri Amerika. Umushikiriza manza wa leta muri Leta Zunze za Amerika yaraciriye urubanza rw'igifungo cy'amezi 47 Paul Manafort yahoze arongoye ibikorwa byo kwiyamamaza ku ruhande rwa Perezida Donald Trump ku byaha yagirizwa byo kudatanga amakori yose hamwe n'ubundi bunyonyezi bw'amatungo. Icyo gihano kiri munsi cyo abashikiriza manza bifuza ko cyo kumufunga imyaka iri hagati ya 19 na 21. Aho uwo mugabo w'imyaka 69 yari kumara ubuzima bwiwe mu ibohero. Abashingwamanza baburanira Manafort basabye ko yohanishwa igifungo kigufi, bakavuga ko akitswe n'amagara kandi izina ryiwe ryamaze kononekara kandi n'ubutunzi bwiwe bwakozwe ko n'izo manza. Abashikiriza manza bavuga ko icyo gihano gikwiye kandi kwakwiye no gutanga ihadabu y'amadolari y'Abanyamerika ari hagati y'ibihumbi 50 n'imiliyoni 24. Abaganga bari fatanije n'abashingwa manza baharugwa mu majana ejo kuwa kane i Alger ku murwa mukuru wa Algeria mu myiyerekano yamiriza Abdelaziz Bouteflika mu twigoro twiwe turiko turakorwa two kumuha uburenganzira buva ku baganga bumwemerera uwo mutama w'imyaka 82 kuyitoza muri manda ya gatanu. Bouteflika yifashisha intebe mu kugenda kuva ahagiriye ibibazo by'umutima muri 2013 kandi akaboneka gake ku mugaragaro imbere y'abanyagihugu. Iyo myiyerekano iba nka buri munsi, imaze indwi zibiri itanguye kandi abayitunganya bahamagarira iyindi kuri uyu munsi wa gatanu. Bouteflika yagabishije ejo kuwa kane ko abagizi ba nabi bashobora kugerageza kwivanga muri yo kugira batere imigumuko imbere y'amatora mu kwezi kwa kane ukwezi kuza itariki ya 18. Sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro muri Algeria yavuze ko ku igenekerezo rya 14 z'uku kwezi ishobora gushikiriza ingingo ya nyuma ku kwemerera canke guhakanira Bouteflika kwitoza. Abategetsi muri Sudani y'Umanuko bavuga ko gutevya gushinga no kumenyereza abasirikare igisirikare cyiyunze bizotevya ishingwa rya leta y'ubumwe. Ayo makuru yashikirijwe ejo kuwa kane n'umugwi washinzwe gufasha ishigwa mu ngiro ry'ayo masezerano agamije kurangiza intambara muri Sudani y'Umanuko. Mu kiringo cy'amezi abiri igihe cyatanzwe cyo kuzoba hashinzwe leta mfata kibanza kizoba kirangiye, leta n'imihari irwanya abatekanya gushinga iyo leta hatarenze itariki 12 z'ukwezi kwa gatanu nk'uko biri mu masezerano basinye mu mwaka uheze. Martin Elia Lomuro, umunyamabanga w'umurwi ushinzwe gushira mu ngira ayo masezerano, avuga ko ubukene bw'amafaranga ariko bwatumye gushira hamwe abasirikare no kubaha imyimenyerezo biteba. Umukuru arongoye ingabo za Leta Zunze za Amerika ku mugabane wa Afrika arakekeranya ko ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bwa Amerika buzogabanya abasirikare bari muri Afrika ku bice 10% mu mpera z'uyu mwaka nkuko byashyikirijwe mu mwaka w'2016. Mu kwezi kw'icumi na kumwe niho abategetsi bo mu bushikiranganji bwo kwivuna abansi bavuze ko bashobora kugabanya abasirikare 70 ku basirikare 72,000 ba Amerika bari ku mugabane wa Afrika gushika mu kwezi kwa gatandatu umwaka w'2020. Abategetsi bavuga ko iryo gabanya ritumbereye kuziganya abasirikare baseruka mu bihe bidasanzwe bashobora kuzokenerwa muri kazoza mu rugamba rushobora kuzokwaduka hagati ya Amerika n'ibihugu by'Ubushinwa n'Uburusiya. Umusirikare w'umujenerale Thomas Waldhauser arongoye abasirikare ba Amerika muri Afrika AFRICOM yabibwiye abashingamateka ejo kuwa kane. Avuga kandi ko abasirikare bashika 300 bamaze gukurwa muri Afrika, ariko akavuga ko baciyumvira ko hari abandi 400 bokurwayo. Muri Malawi naho abantu bashika 300 bagwiriyemwo banyamwema bari hereje amabarabara muri iyi ndwi bagana ku kirimba cy'umukuru w'igihugu basaba umubonano amaso mu yandi n'umukuru w'igihugu, aho bifuza kuganira nawe ku bwicanyi bubandanya bukorerwa banyamwema muri icyo gihugu. Lameke Matsina, umunyeshamakuru w'ijwi rya Amerika ku murwa mukuru Lilongwe wa Malawi, niwe yaduteguriye iyo nkuru. Yomyerekano rero yabaye ku munsi wa kabiri, kandi abiyamamaza barabujijwe kwinjira ku kirimba cy'umukuru w'igihugu.
Urakoze Aloise ku makuru weje kudushikiriza. Tuyutenjuti mwese kumuni kumura bandanya kumviza radio ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mugihe isi itegurira guhimbaza umunsi mpuzamakungu w'umugore, hari abasanga kushika ubu mu bihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko imirimo ihemba amafaranga menshi iharirwa n'abagabo. Mu kiganiro cyakoreshejwe n'ikigo cy'ubushakashatsi n'ubusabane gishyira imbere amahoro IRDP, abacyitabiriye baragaragaje ko abagore bagifise amashuri make ugereranije n'igitiri cy'abagabo biga, ari nayo ntandaro yo gukora ibikorwa bidahemba neza. Ni inkuru ya Asumita Kaboyi, umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika ari Kigali mu Rwanda.
Nubwo Leta y'u Rwanda yashyizeho uburyo bugaragara bwo kuzamura umugore akareshya na musaza we, haracyagaragara icyuho kinini ku mirimo abo bombi bakora. Mu kiganiro cyakoreshejwe n'ikigo cy'ubushakashatsi n'ubusabane bigamije amahoro IRDP kuri uyu wa kane, abakitabiriye bagaragaje ko muri aka karere ka Afurika y'Iburasirazuba u Rwanda rurimo hakigaragara ko imirimo ihemba menshi yiharirwa n'abagabo ku kigero kiri hejuru. Bwana Dusabe Shadaraki, uyobora ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku iterambere ry'umwana n'umutegarugori mu Rwanda, yavuze ko muri aka karere abagore bakora imirimo ihembwa make kuko batabashije kwiga ari benshi.
Ku isoko ry'umurimo cyane cyane abagore tubasanga muri informal sector, ya mirimo bavuga ubucuruzi buciriritse, n'abarimo bakora usanga bakora ya mirimo tuvuga ko ni imirimo itabazanira inyungu nyinshi ugereranije n'iy'abagabo. Usanga abagore n'abakora abenshi biganje muri bya bindi bijyanye no kwakira abantu, imibereho myiza, ariko wagira tuvuge nko gukora mu nganda, gukora mu ikoranabuhanga, ugasanga abagore n'abakobwa barimo n'imbarwa. Bituruka hahandi mu burezi. Mu burezi rero kuva hasi n'abake bashobora kwiga bakagera kuri kaminuza, ibyo biga nyine ntabwo bibemerera kujya muri za sektori zituma bagira uruhare bakagombye kugira mu bukungu.
Ikibazo gikomeye cyane kigaragara ku bagore bo mu cyaro usanga n'imirimo bakora idahabwa agaciro. Madame Jidia Mukarurangu uyobora umuryango w'abagore bo mu cyaro Raison des Femmes, asobanura ko n'abagore ubwabo bagihura no kwitinya, bakumva ko hari imirimo bakora n'indi iharirwa abagabo.
Hanjye nibaza ku bwanjye ku giti cyanjye, naravuga nti ashobora kuba wenda governor, sinashobora kuba mayor, kainalizi. Ariko wa mugani nkumva n'abafere sosiyali. Urumva ni ikintu rwo mbyukurikiri tugomba natwe gushyiraho imbaraga nk'abadamu na baratwe bize, natwe tukareba koko tukumva ko ibintu natwe tubishobora tukaba twabijyamo. N'umugore wo mu cyaro mu byukuri wenono bidiba biri hasi cyane ariko nawe tugasanga umugore mu cyaro aracyafashwe na ya mirimo mu bimufata umwanya harimo kuvoma amazi mu bifata umwanya harimo ibyo byo gushitashinwa harimo biranavugaga byo kureba abana
uru rugendo rugaragara nk'urukiri kure ku bagore bo mu Rwanda ndetse nabo muri Afrika y'Iburasirazuba muri rusange rugera ku bagore bo mu miryango yabasigajwe inyuma n'amateka bikarushaho kuba ingora abahizi Ivona Musabyimana uhagarariye ishyirahamwe ry'ababumbyi bo mu Rwanda koporwa yemeza ko kugeza ubu abagore bo mu muryango wabo bagihura ndikandamizwa cyane bakorerwa nabo bashakanye
komunite yacu ikora ububumbyi n'ubundi rero imirimo myinshi cyane hejuru ya 80% ikorwa n'abadamu umudamu niwe ujya gushaka ibumba akaza agashaka isibo ibumba karikata kicara karibumba agaharura inkono akazanika akazitwika akajya kuzicuruza kandi ababikora n'impeka y'umwana cyangwa se natwite cyangwa se atanariye ugasanga umuntu aheruka kurya mu minsi ibiri ariko niwe ujya kuzana ibumba niwe ukora akazi kose gusanga rero kenshi na kenshi umugabo we yinjira handi ifaranga ryabonetse bavuye barangije gucuruza amwaka ayo kujya kumwicupa
Uyu muyobozi avuga ko abagore bo mu muryango ayobora bakoporwa bo batirirwa bashakisha iyo mirimo ihemba menshi kuko nta n'amashuri bigeze bagira.
Turebeye ku bakuze hejuru ya 95% ntago bazi gusoma no kwandika. Ubu kugeza none aha ngaha dufite abana barangije kwiga batari benshi cyane. Kwa turimo tubara 64 basa 34 mu gihugu hose. Abonzi bakora akazi gahemberwa yenda bakora nko muri leta abonzi ni babiri. Amategeko y'u Rwanda mu nyandiko babirimo ko u Rwanda rutagira ivangura hatarimo kunena ariko muri mu bikorwa n'abaturage ikintu cyo kunena barakigira tuvugenda mfate nko ku rugero rwa hafi hari gihe tugeze kugira akazi turagapublishinga tugashyira ku isoko ariko abamwe mu bashobora gukora ibizamini ntahamagaga mwagiye gukora ibizamini tunafashe niyo twakoze inama twatanga amatike ugasanga n'abarimo kuvuga ngo murajya gufata amatwa ryari
U Rwanda ruza mu bihugu bya mbere ku isi bijambo umugore inteko ishinga amategeko y'u Rwanda igizwe n'abagore 61% ariko mu yindi mirimo haracyagaragara umubare muto w'abagore bari mu mirimo ihembwa amafaranga menshi ugereranije n'abagabo umunsi mpuzamahanga w'umugore mu Rwanda uzizizwa kuri uyu wa gatanu isanganyamatsiko ikaba igira iti dufatane urunana twubaka umuryango utekanye Assumpta Kaboyi Ijwi rya Amerika I Kigali
Ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi HCR rya kuri inkoni ku gishitsi impunzi z'abarundi ziba mu bisagara kwata buryo buhari bwo kuriha amashuri abana b'impunzi batari mu makambi impunzi ni nyuma y'inama yahuje abaserukira iryo shirahamwe hamwe n'impunzi ziba I Kigali ni inkuru ya Pierre Clavera niyo nkuru umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika ari I Kigali mu Rwanda
Intumwa yaserukiye ishamwe impunzi amakungu HCR igisata cyo mu Rwanda ikaba inaserukiye igisata cyo gukingira impunzi muri iryo shirahamwe yatangaje ko abana b'impunzi batari mu nkambi ataburyo buhari bwo kubarihira amashuri mato mato n'ayisumbuye canke kaminuza iryo shirahamwe rivuga ko uburi fisi igihengeri 4 million z'amadolari ya Amerika gucyo ko icebutigwa ari kwitaho abari mu makambi y'impunzi gusa
doko bigenda bya sector nyinshi uyu munsi wenda medicals ejo hashobora kuzaba ikindi donc ni byiza yuko mufite ingamba mufite ubwo bushake bwo gufashanya donc aho mushobora gukora pledoire vraiment mu gushyiramo ingufu ariko natwe tuzakora ibishoboka ariko icyizere navuga yuko ari gito none kuvuga ngo uyu munsi niba dufite igihombo cya miliyoni enye z'amadolari ejo umwaka utaha gishobora kuzaba ari esheshatu cyangwa umunani donc situation zigenda zirushaho kuba mbi kurushaho
userukira komite y'impunzi Patrice Ntadohoka yaciye atanguza isekeza ryo kubaza aho hose hoba hari umwana w'impunzi wo mu Burundi atiga kugira ngo yandikwe maze hakogwe urutonde iyo komite izododore ahashoboka hose mu Burundi baba mu makungu kugira ngo abifise bafashe muri ico gisata
ibintu byo kwigisha abana sere sanuko yabidutereranye irabireka twebwe rero nk'impunzi twimbiye tabana nabi wacu nitwobareka ngo bagume mu nzu hari abana bamwe biga mugabo batarihigwa kubera baguma bavuga ngo bazotuhira ibigo bimwe amashuri akabarindira n'abandi batashe baguma muhira batiga bo nibo dushaka cyane ko botubwira mu mirenge mu bugari gushika ku rwego rw'akarere bakatubwira abo bantu baba bicaye mu nzu batiga tukaraba ingene two kubitinza bipfuse twokomera amashi bene wacu bafise uburyo bwo gufasha kugira ngo abo bana ntibagume mu nzu bijye nk'abandi eje ntibazovemwo abantu batakamara bafise ku gihugu cyabibaruze yeduteye akamo bene wacu ku isi yose iyo bari baravyumva baratubwira bati ntihakagire umwana yoguma mu nzu atiga kandi ejo azotahara umuntu.
Iruhande y'ico kibazo iyo komite ihamagara impunzi zose kwamaze itemberana ivyangombwa biziranga kugira ngo zirinde guhura n'ingorane z'umutekano cyane cyane mu ijoro. Ntadohoka avuga ko hari ugwaruka rumaze guhura n'ico kibazo
mu mwibarabara abariho abajije umutekano birashika rero bakabaza icyangombwa kiranga umuntu ni kuvuga yuko kugira barabe yuko atabibaza uteza by'umutekano iyo rero ufite icyangombwa uba wikingi bonyine rero nico gituma nahamagariye abantu bose cyane cyane impunzi kugenda n'ivyangombwa kuko ubu barabifise naho ubufise rya bita proof cyangwa statut urashaka kuyifotora ukayitwara barayemera kuko aba ariko n'ifoto yawe n'ibikoranga cyane hariho amakara menshi ashika hanyuma cyane cyane abakiri bato bakabafata mu ibarabara batagira icyangombwa na kimwe bakabapfunga ayo makanka cyane yamenya abiwabo bagatabaza ati umwana wacu bamufashe ngasanga ahanini babafata kubera bagenda mu ijoro canke ku mutaga hari hose atacangombwa babafise.
Ni inama rusange igira kabiri ikoreshejwe n'iyo komite nshasha y'impunzi ziba mu bisagara igahuza abarundi ishirahamwe hashtag hamwe n'ubushikiranganji bujejwe impunzi. Yamara ubwo bushikiranganji ntibwashoboye kwitaba abo buserukira bavuze ko bafatiriwe n'ayandi mabanga yaba hashtag canke komite y'impunzi bahamagarira impunzi ufatana mu nda zifashanye cyane cyane kuri icyo kibazo cy'abana batiga kubera kubura uburyo aho hari abamaze kwitanga bakarihira abanyeshuri batari bake barenga 200 bo mu gisagara cya Kigali inyamata hamwe n'ihuye bye clave n'inkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika.
Muhuza warundi avuga ku ruhara rw'amashengero ari ntangere mu gutsimbataza amahoro. Edouard Nduwimana mu nama yagiranye n'abarongoye amashengero ejo ku munsi wa kane yaratangaje kwa babazwa nuko hari abanyamashengero bamwe bamwe bakora nk'abanyamigambwe. N'inkuru imumenyesha makuru y'ijuru rya Berika Raymond Zimana ari ibujumbura mu Burundi.
Ahejeje kwemeza ko muhuza w'abarundi ahabwa uburenganzira n'ibwirizwa rigenga ubwo rwego ko gukoranya imigwi y'abantu itandukanye mu ntumbero yo guhimiriza no gutsimbataza umutekano n'amahoro mu gihugu na cyane cyane kwirinda amatate yaduka no kuyatorera umuti bidaciye mu ngimba. Edouard Nduwimana umuhuza w'abarundi avuga ko yatunganije inama n'indongozi z'amashengero kugira zibuse uruhara zifise mu gutsimbataza amahoro mu gihe Burundi busigaje umwaka kugira buje mu matora mu mwaka wa 2020.
Mwebwe mugeje cyane cyane kuremesha amahoro, kuremurura imitima iremerewe, kunywanisha abarundi tunuru hara cyane rw'abakozi b'Imana cyane cyane muri kino gihe twimirije amatora nibaje yuko ari ngombwa yuko twora gukora ino nama kugira ngo turabire hamwe uruhara rwanyu n'uruhara rwacu n'ivyo twokorana kugira ngo by'ukuri twe tujye mu matora ya 2020 imitima itekanye kuko kahise kavuba karatweretse yuko mu bihe by'amatora no mu bakozi b'Imana harabahungabanye mu 2015.
Bamwe mu barongoye amashengero bavuga ko ibibazo biri mu madini rimwe rimwe biva ku burongozi na bamwe mu ndongozi zishira inyungu zabo imbere zikibagira icyo zijejwe n'amategeko agenga amashengero. Musenyeri Artemonzi Ishura arongoye runani rw'amashengero yemera Kristo mu Burundi avuga ko inama n'ingingo ari bo muti urama kugira haboneka amahoro akanegura abapfu bwoko.
Izi ngora dufise rero zo kudakoresha amanama mu mashengero yacu bituma n'igihugu kitagira amahoro kuko tuguma turyana bamwe ngo abana batutsi ngo abana bahutu uyu muhutu ntiyovuga ngo uyu mututsi ntiyovuga tutarakizwa aha mu mutima no mu bwenge bwacu mu kurongera amashengero dufise tukemera kubunga n'ibyo dufise tukemera gukurikiza rya constitution twigiriye twebwe nyine ibintu byo kuguruka tubireke ibi byo kuvuga ko ujya adakirijwe uyo je nite ngikutubivemo turabe ingenda amahoro yo sasagara mu Burundi.
Kiretse ibijanye n'ubwoko abandi bavuga ko nikumirwa canka amacakubiri y'intara ashobora gutuma umutekano utose kara mu gihugu. Sisteman Irambo narongo ishengero ryo gusubiza hamwe muri Kristo afatira karorero ko bivugwa ku ntara ya Mwaro.
Uko bavuga intara ya Mwaro ni connotation itameze neza sinzi ko hariho muri mwebwe bamaze imisi babyumva kuko nibaza ko ala longe taro uyu munsi washaka atari generation y'uno munsi bishobora gutera ikibazo ko nibi ntari imwe bashobora kuyivuga ko nabi ikintu
chanki yindi bakayivuga ko ibintu bibi bimeze uko ubora kuzanira ama generation zodukurikira yuko hariho ibintu bizogenda neza bigatera udugararo kuko ibitera udugararo si bikogwa gusa bikogwa namaboko amajambo nibiye mu bintu bigumura abantu cyane
nkuzo w'abarundi kuri ivyo bibazo asaba abanyamadeni n'abarongo ya mashengero kwigisha no gutahuza abanyagihugu ko abantu bose bari mu bwoko bumwe Nduwimana ababazwa hano kubona hakibonekeza amacakubira afatiye ku ntara no ku bwoko mu madini
twese turemera imana mu gihe rero twemera imana tukemera yuko twese turi n'ubwoko bw'imana birabaza kubona mu madini amashengero haba amacakubiri y'amoko y'intara ugasanga mu madini amashengero harabahutu harabatutsi hari migwi hari intara ibintu mwe n'ivyo muzi yuko biri mu bishihungabanya amahoro n'umutekano mu vyambere nta kintu cambere gihungabanya amahoro n'umutekano kamacakubiri aha ntimwompinyuza mu madini amashengero ari abataratahura yuko abarundi twese turi ubwoko bw'Imana kuko byanditswe mu bitabo byeranda twigisha mu byo murigisha
inama yahuje umuhuza w'abarundi n'abarongo ya mashengero ikaba yari ivise intumbero y'ukurabira hamwe ingene horemeshwa amahoro umwumvikano n'ingene indongozi z'amashengero zovaja mu guhimiriza abanyagihugu kwijukira ibikorwa by'iterambere inama iri mu rukurikirane rw'izindi nama zitunganywa n'umuhuza w'abarundi ku migwi itandukanye aha tukavuga nk'abarongoye imigambwe hamwe n'abarongoye amashirahamwe adaharanira ibyicaro vya politiki I Bujumbura Remunzimana ijwi rya Amerika
Njutimu kuri kirana ibiganiro kuri radio ijwi rya Amerika mu biganiro byacu umuntu aretse ukudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320 kilohertz 15,576 na kilohertz 17,730 ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,633 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,503 radio ijwi rya Amerika radio yanyu
bega Burundi bubanye gute nibihugu bibanye namashirahamwe mpuzamakungu muri iki gihe umuhinga mu vyereke politique Patrice Désiré yamuremye asanga abayobozi b'u Burundi bashira mu ngiro politique bimeje ifite umugambi ubwigenge bashaka mu kiganiro n'umumenyesha makuru y'ijwi rya Amerika Roger Wirikaneza ari I Nairobi muri Kenya Patrice yamuremye arasigura zimwe mu mvo zateye ingorane za politique u Burundi burimo muri iki gihe n'ingaruka zazo
Nibaza ko hari ibintu bibiri dukeneye kwirinda mu Burundi ni kwizera cyane amahanga no kwizera cyane ku burorero u Burundi si Rwanda u Burundi si Tanzania u Burundi si Republika Demokratike yo muri Congo u Burundi si Burkina Faso u Burundi n'u Burundi nakahise kabwo kandi utegerezwa gutahura naho tugatahura tuzagutahura ko ariko gaheza kakaduha inzira n'ingendo byo mu 2025 byo mu 2020 n'ibindi n'ibindi
tukirahura ku bijyanye n'injyane hari abavuga bati ijambo indyane crise mu gifaransa ntijyari kuye kuba rikikoreshwa muri umwaka wa 2019 izo ndyane ubona zikihari cyanke zaraheze
indyane za politike mu Burundi ntazikihari ibintu nk'imparaye numva bavuga ngo urumva bitagenze gucya hazoba intambara ndavyo Burundi ngene bumeze nkaraba niyo buvuye niyo buja n'abarundi bake biteguriye kugwana intambara kuko iyo ntambara nigira ikivuyeko
ni imigwi ivugwa ngo iri muri Congo ngo iri muri Sud Kivu n'ahandi uvuga uti ivyo bintu ntawe bishobora gushikana abantu
ndavyo biye turimwo aba nabandi barashobora kubesha waruka urucanke ruriya wanashaka hamwe bamwe bagashaka kuzana indyane zo bazihagaze kumoko mugabo mbona tawo zifatiye giye nibaza yuko ugwaruka go baruri muri ivyo vyiyumviro vyo kugwana bariko bararuhena kuko burya nta muntu agwana kubera haba ingorane za politiki keje abantu kuna kugwana kuko haba yakarenganya kanaka 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 kubuya nivyo mnajua kuvuga ngo urumva abantu biga nabi mugabe biraba bose ekole fondamana ari mu ikomine kanaka bose bayiga bose zagora ziri muri kaminuza bose binjira yo bose abo tuna batuzi nuko uvuga ko uba barundi bahuriye ku ngorane zimwe zijanye n'ubukene urabye neza ingene imyerekano yabaye muri za Burkina Faso nahandi nabantu bavyuka nta uhamagara uwundi mu Burundi rero harabaye tuna kwita sensibilisation kubwira abantu hanyuma haca haba ingorane ikomeye ni ibibanza wabona biriko biraberamwo iyo myerekano byaca bivyura ibintu bya kahize na murundi wobeshe mubwiye ko abantu bagiriye imyerekano ku musaga ukababwira ko yaciye iva ku musaga ikaja mu igenda ukababwira ko yababwiye ko yavuye mu igenda ikaja muri komine Mugamba ikava muri komine Migamba ikava muri komine Mukiko igacibandanya igasimba Bujumbura irari gaciba mu Imatongo muri komine Kayanza igabiri no mungagara ico gihe haci hazamwo akandi kantu kerekana yuko kutari ugushaka kwabene igihugu benshi
ubuzutse nti kwagushaka kwabene igihugu benshi ushatse gusigura iki kwiye myerekano yagiye ahantu hari abatutsi
nashatse gusigura ko ubiravye uti urabidiha niko vyagenze ico rero cace kizana irindi shusho nkumbure hariho n'uwashaka kugenda acavuga ati eh yokumbe nikuje yari nko mukamenga cyangwa muri za kinabe hariho harigeze gutangira ababo kwa bavuga abanywanyi bo kwagwasa ugiye kubiraba nyuma y'iminsi 3-4-5 abanyabuhonga ntibasuye kumanuka gacyo nayo bona no mu nyuma wasaje mu nzego ibyo byose ukibona ko cyari kintu kirimo akajagari katari gake
muri iby'imigendana ya Burundi na karere n'amakungu abamwe bavuga ati Burundi bwihagaze ko kandi burashitsa abandi nabo bati buriko bwiyugarirako we ngaho wasigura gute
je mbona Burundi buriko bukora politique bwafashe Burundi bwafashe politique de la souveraineté ibihugu byinshi byafashe politique ya souveraineté rero haraba de consequences icyo gihe rero igihugu kihaza kikavyemera mbona ariko Burundi bwaravyemeye nibiryo ubona muri za Cuba babikuye kuco bigishijwe kubera kudeta kandi Burundi ntiburi izole burafisa abo gushigikiye kuko nta resolution imwe muri abo nirengana muri Nations Unies uyivuza uburusiya n'ubujamo bavuga bateka uburundi buri kwiye ahubwo namahoro yaragarutse ngo bako mu byereke by'imigenderanire sibwonyene buriko urabona ko buriko burinjira muri bibihugu byo muri Aziya n'ahandi za Indonesia kera basora baza mu Faransa ubaza kwiga mu Bushinwa byereke bya karere naho kutumvikana urwanda nibaza ko ari ibintu byumvikana kurabona abantu bagize bahungabanije ubutegetsi bajyaze gusenya ubutegetsi bari mu Rwanda niyo bahungi ibyo rero birumvikana ko nta muntu yo kubikira umwansi muheze ngo mukundane igihe iyo ngorane itaratorerwa umuti ibyo niko bimeze
mu minsi heze habaye imitahe yasohorewe abahoze arabasirikare bakuru bakuru mu cyahoze cyitwa FAB bamwe barafungwa ikibazo ukibona gute nk'umusesanguzi
burya hari ikintu umuntu yita muri politiki atante social ibi leta yagize by'umitahe yo gufata abagandaguye nyine cyo barapedanda daye hari abarundi sinzi bari babirindiriye baguma bidoga ahubwo rero muri arabana neza ko atari ikintu gica kigwiza n'amajwi kuba ku butegetsi uti koki ugiye kuraba uvuze ngo warusha yaravuganiwe ko tuba twibagiye ku rupfu rwa rero rwatumye abantu bafata inkoba kaja mu ishamba hanyuma ugiye kubiraba neza muri Arusha nta kuntu rupfu rw'umukuru w'igihugu mu bisanzwe goja muri bwa butungane bunywanisha abantu n'ukuri bantunga tucumvikanire ko Mekio Ndadaye yapfuye hari igisirikare gikora hari ubutungane bukora hari inzego ziwe zatembagajwe nta ntambara yariho bisigura yuko ntibigoye kumenya babigize umukuru w'ibiro bihukuru by'intwara miheto yarazwe icegera ciwe yarazwe uwatwara gendarmerie yarazwe inama zabereye mu biro bikuru by'intwara miheto abari bayirimwo barazwe uwo bagira bashyiraho nk'umukuru w'igihugu ngeze aracariho urumva ivyo nibishobora kuba byoja mu butungane bunywanije uwo maze uti kuki babigize uyu munsi ni by'abarundi benshi bakunda kwibaza buryo ugiye kora muri politique umuntu araba agashyira ku munzani uyu munsi mfite ingufu zingana iki ejo nse zingana iki nibaza ko ababa bari ku butegetsi babonye ingufu bafise basanga uyu munsi icyo gikorwa cyo gukorwa nkumburi ya 2010 bari kugikora 2008 bari kugikora mugo barabona yuko ingufu bari bafite icyo gihe zitari bwabahe uburenganzira bwo kubikora iri babonye ingufu bafise uyu munsi bavuga bati turavyizo dufise ubu twobikora bacha barabikora nuko politiki meze zisivye Burundi gusa nuko bimeze
Padi de Zaya muremye murakoze kuri igano muhayijwe rya America.
Murakoze cyane bwani roje.
Njo tibwese mukundi radio ijwi rya America ibigano twateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha tuboneye ukanda kanya kugushimira engineer yadufashe mu ngabwe ivyuma hamwe na Jeffrey yadufashe kwegeranya ibigano twateguriye kuri micro mwari kumwe na Frederic Nkurikije amakuru nayo mwashikirijwe na Aloise Bigirimana mwakoze kudutega amatwi turabifurije amahoro n'umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.